Lob und Dank sei dem Herrn.
Amashimwe aba ayo umwami wacu kubw'amahigwe aduhaye gushobora kongera kuba hano kugira ngo tumuhimbaze. Kandi buri gihe twamadufise iki cyifuzo nyene cyo guhura n'Imana, cyo kuvugana nayo, tukongera tukavugana nayo, tukayibonera, tugakomezwa mu kwizera. Nimba harabayeho igihe twigeze kuba dukeneye guterana intege hagati yacu, guterana intege, icyo gihe ni iki gihe turimwo. Igihe nari ndi hariya cyangwa mbere n'igihe nari nicaye, hari icyumviro cyaje muri jewe aho umwami wacu yavuga ati, umwana w'umuntu niyaza azusanga ukwizera ku isi, nk'uko byanditse muri Luka 18:8. Murabona yuko hatanditse ngo umwana wa Dawidi cyangwa ngo umwana w'Imana, ariko handitse ngo umwana w'umuntu azosanga ukwizera. Buri gihe iyo mubonye ijambo ngo umwana w'umuntu ryanditswe havuga umwami wacu, ivyo biraba ugushitswa kw'ivyavugishijwe. Iyo ari bijanye n'ubucunguzi hakoreshwa ijambo umwana w'Imana. Iyo ari bijanye na yanganje imyaka 1000 hakoreshwa ijambo ngo umwana wa Dawidi. Iyo ari bijanye no gukiza ingwara abari umukiza w'ingwara. Buri gihe biba bifise ikintu runaka bishaka kuvuga kandi bikaba bihuye neza. Kandi murazi yuko umugore w'umunyamahanga kazi yaraje kuraba umwami wacu aramubwira ati, Yesu mwana wa Dawidi, nkuko byanditse muri Mathayo 15:42. Yaciye amwihoza ntiyanamwishuye. Hanyuma acavuga ikintu kimwe kijanye n'imbwa. Umugore acarishura ati, erega n'imbwa zijya udukoroka tuva ku meza yabashebuja. Nkuko byanditse muri Mathayo 15:27. Ujya mugore yari umunyamahanga kazi ntiyari afise uburenganzira na bukeyi bwo kugira icyo amubwiye ngo amuhamagare ngo ni umwana wa Dawidi. Kandi twaravyumvise mu buryo butomoye mu butumwa bwa mwene Aburahamu. Hari ibintu vyiza cyane kandi bikomeye Imana yagiye idukomezamo. Bibi bintu bikomeye cyane kubw'ubuntu biciye mu ijambo ryayo, kandi yarabiduhishuriye kubw'amwemu wayo. Dushaka kumenya umwami wacu nk'umwana w'Imana, n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe butuma ubucunguzi bwose bugaragara mu bugingo bwacu. Dushaka kumumenya kandi tumwizere nk'umwana w'umuntu mu bijanye n'ivyavugishijwe muri kino gihe. Abenshi barizera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, barizera ukubabarigwa kw'ivyaha vyabo, ariko ntibizera yuko ari umwana w'umuntu. Kandi ku bijanye n'ivyo turashobora gusoma inshuro nyinshi mu bavugishwa n'Imana ya Ezekiyeli, aho Imana ivuga ngo mwana w'umuntu vugishwa kuri ubu bwoko. Ijambo mwana w'umuntu rikoreshwa ku bijanye n'ibango ry'ubuvugishwa, kandi Imana nuko yabigeze. Igihe twasomegwa hano ku bijanye n'ivyagezwe vy'uhoraho hamwe n'abagendera mu vyagezwe vy'uhoraho, Imana ibishatse nzokongera kubivuga ko, kandi nzogera n'ico nanditse kuri ivyo, kuko abenshi mu bizera barikuye ku ijambo ryo mu isezerano rya kera. kandi nibazi uko ivyagezwe vyadushiriyeho twese ahantu ntarengwa kandi nta kimwe dushobora gushyira ku ruhande, ariko Imana izoducira urubanza ifatiye ku vyagezwe vyayo. Gusa urubanza nta handi rufatiye atari ku vyagezwe vy'Imana. Ivyo yashinze ibihe vyose kandi bizohoraho. Nta muntu n'umwe azobona Imana iza guca urubanza giturumbuka. Urubanza ruzokwisunga ivyagezwe vy'Imana. Nta rundi rufatiro ruzoshigwaho kubijanye no guca urubanza. Hari ikindi kintu caje mu byumviro cyanje mu byumviro kandi amaze kukubwira bene data mu byanditswe muri Itesano ka kabiri igice cya kabiri, haravugwa ku muntu w'umugararije mu Bibiliya y'Ikidage, handitswe ngo umuntu atagengwa n'ivyagezwe. Haravugwa umuntu ngo atagengwa n'ivyagezwe azogaragara, kandi tubitahuye muri ubwo buryo n'umuntu atagengwa n'ivyagezwe n'umuntu yikwiye ku vyagezwe kandi akifata nk'ari Imana kandi agafata ingingo yishakiye. Nk'uko umuntu atagira Imana aba yikwiye ku Mana, ni nako umuntu atagira ivyagezwe aba yikwiye ku vyagezwe. Nimwibaze yuko aha ari ubutumwa bwo mu isezerano rya kera, utaratahura bino bintu ko ubugunge bukomeye cyane bwa Satani bwabaye bwo gukura abantu b'Imana ku rufatiro rw'isezerano rya kera. Utaratahura ko isezerano rya kera ari go rufatiro rw'isezerano rishasha, uwo ntagira kimwe kandi ntagira n'ikindi. Kandi murazi yuko mu butumwa mwe Data Branham yavuze avuga kuri ivyo bintu, Data Branham yakoresheje ahanini imirongo yo mu isezerano rya kera. Hacaza rero ikintu mengo n'igihushane ngo ego yasomye gusa isezerano rya kera, ariko reka ndababazi uno munsi, mbega umwami Yesu yasoma hehe? Mbega Paulo yasoma hehe? Mbega Petero yasoma hehe? Mbega bajya bose basomye hehe? Mbega Polikarpe yasomye hehe? Irene n'abandi bantu b'Imana bose bo mu kinjana cya mbere n'ikinjana cya kabiri bagiye basoma hehe? Ivyete byo mu isano rishasha vyari vyete bigenewe amashengero nyakarambi, kandi vyava muri no shengero bijya muri indi. Ariko igihe Paulo yaja mu isinagogi ku munsi w'isabato, ivyo basoma baba babikuye mu vyagezwe. Yaravyishimikiza maze akabwira abantu ijambo ry'Imana kandi akababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Udatahura ivyo abariko yubaka mu kirere ntaba yatahuye neza na neza ivyo ari vyo. Kandi baza yuko muriko muranda bamufise ukutizera kwinshi, mwibaza yuko ndiko ndabazanira ikintu gishasha. Ariko ibi ni ibintu vya kera, vyo babyiza kwivyo bintu byongera bikagaruka. Ariko hano ku rupapuro rwa nyuma rw'igitabo cy'ivyakozwe n'intumwa hari ijambo tudashobora kwirengagiza kandi yategerezwa kwirengagizwa. Ivyakozwe n'intumwa igice cya 28 umurongo wa 23 haravuga ibikurikira. Ivyakozwe n'intumwa 28:23 haravuga ngo basezerana nawe umunsi baza yari ari benshi mu nzu bamuhaye, arabibasobanurira ashingira intahe iby'ubwami bw'Imana, abemeza ibya Yesu abikuye mu byagezwe bya Mose no mu byavugishwa n'Imana, ahera mu gitondo ashitsa ku mugoroba. Paulo ntiyavuze ubutumwa mu kuvuga ngo nshaka kuvuga ngo cyangwa ngo nibaza, yavuze ijambo ry'Imana gusa, kandi ijambo ry'Imana ni ivyanditswe vyera. Kandi icyo gituma tubwirizwa kumenya rwose yuko bajya abantu b'Imana bari barongowe na mwemu w'Imana. Kandi ubugunge bw'umwansi bwabaye by'ukuri ubwo gushira kure abantu ijambo ry'Imana, gushira abantu kure ijambo ry'Imana, turashobora kuvyita ko kwabaye kubashira kure y'ivyagezwe. Reka ndabasomere ijambo rimwe mucamubona yuko atari ivyagezwe vya Mose, yamara hakoreshwa ijambo ngo ivyagezwe. Abikore no bambere gice 17:20. Sinzi ingene tuzakubishikako. Abikore no bambere gice 17:20. Haravuga ngo bene data ntimuba bana mu bwenge ariko mube ibitazi mu bibi, ariko mu bwenge mube abagabo. 21 mu byagezwe handitswe ngo nzovuganira n'ubwoko mu kanwa k'abavuga izindi ndimi no mu kanwa k'abanyamahanga, ariko nzovuga ntiyo ntibazonyumvira, nikoraho agize. Murazi aho bino bintu byakuwe, ibi bintu nibiri mu kuvayo canke mu Balewi, ariko bino bintu biri mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya 28. Birakwiye by'ukuri yuko dutahura rwose ko tutahura yuko ivyigishijwe byose mu isengero rishasha byari bifise urufatiro rukomeye, byari byubatse ahantu hakomeye, ahantu hakomeye nk'urutare, urufatiro rw'isengero rya kera. Mbere no mu cete cyandikiwe Abaheburayo, Pawulo arandika nivyo twizera, niwe yanditse cete cyandikiwe Abaheburayo. Aravuga hano ku gice cy'umunani, Abaheburayo gice cy'umunani umurongo w'icumi, Abaheburayo gice cy'umunani umurongo w'icumi, aravuga hano guhera ku murongo w'icumi, guhera ku murongo w'icumi aravuga ngo ngo kukwiri ariryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni je Uhoraho mbivuze. Nzoshira ivyagezwe vyanje mu bwenge bwabo no ku mitima yabo, kandi niho nzovyandika, nanje nzobabera Imana nabo bazoba abantu banje. Imana yashaka kwandika iki mu mitima yacu? Insobanuro z'abantu runaka, z'umugani runaka, cyanke insobanuro runaka zazanywe n'umuntu? Oya, yashaka kwandika mu mitima yacu ivyagezwe vyayo, ivyo yageze, imbibe yashingiye abantu, kugira ngo dushobore kubaho hano ku isi turi kumwe n'Imana mu bijanye n'imbibe Imana yadushingiye. Ngo nzoshira ivyagezwe vyanje mu bwenge bwabo, kandi ndavyandike, nongere ndavyandike mu mitima yabo. Ego, Kristo yabaye ugushitswa kw'ivyagezwe, niwe wa mbere yashikije ivyasabwa vyose n'ivyagezwe atana hamwe aciye kubiri navyo, niwe wenyine yashoboye kwishira ko ibigabitanyo byacu byose kuko we ntavyo yarafise. Gucyo rero inzira yacu yaciye icibwa kugira ngo kubw'ubuntu bwiwe ijambo ry'Imana naryo nyene rishobore gushitswa muri twebwe. Ariko uno munsi ni umunsi w'amasengesho, ariko umunsi umwe bizosabwa yuko tubivuga tubitomoye neza cyane, kuko abantu ntibatahura yuko bikuye ku ijambo ry'Imana. Kandi siko bibwirizwa kumera, tubwirizwa guhagarara dushikamye mu ijambo ry'Imana. Kandi rero ijambo ry'Imana ntiritangurana na mata y'igice cya mbere haba namba, ritangurana n'itangurira igice cya mbere kandi ligaherana n'umurongo wa nyuma w'ibyahishuwe hano igice cya 22. Ivyo vyose ni ijambo ry'Imana, isinoro rya kera n'isinoro rishasha bishigwa hamwe bigakoranirizwa hamwe ku rugezwo rumwe. Aha hari amasezerano hajya naho ugushitswa, hano hari vyagezwe hajya naho hakaba ubuntu bwo gukora nk'uko ivyagezwe bivuga no gushobora gushitsa ivyo Imana isaba kandi yasezeranye. Hahigwa abagenda batunganye bakagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Zaburi 119 umurongo wa mbere. Turavye neza kino kibazo, haba Dawidi canke abandi bose banditse Zaburi, turabona icifuzo gikomeye bagerageje kugaragaza cari co guhimbara Imana. Hanyuma haranditswe hano ku murongo wa 17, haheze umurongo wa 16 turi muri Zaburi 119 umurongo wa 17. Gaduhere ku murongo wa 16. Zaburi 119 umurongo wa 16. Nzonezererwa ivyo washinze, sinzokwibagira ijambo ryawe. Umurongo wa 17, ugirire neza umusavyi wawe kugira ngo mbeho, nanje nzokwitondera ijambo ryawe. Ubu rero labica bikurikira ngo uhweze, umurongo wa 18 ngo uhwezesha amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza byo mu vyagezwe vyawe. Ikindi cyo cifuzo cyacu kandi iryo sengesho ryacu atari vyagezwe ngo utegerezwa suko bimeze, ngo nzoshira ivyagezwe vyanje mu bwenge bwabo nongere ndavyandike mu mitima yabo. Isezerano rya kera vyari vyanditse ku bisate vy'amabuye canke ku mizingo, ariko mu isezerano rishasha umutima wawe n'uwanje ni bwo rufatiro urwo ivyo bintu vyose Imana yanditse bishobore kongera bikandikwako. Ninde muri twebwe afise umwete wo gusenga nkuko byanditse ku murongo wa 18 ngo Zaburi 119 umurongo wa 18 ngo uhweze amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagezwe vyawe. Bakundwa, ivyagezwe nivyo bitumenyesha icaha, nkuko byanditse mu Baroma 3:20. Ntakundi vyogenda, umuntu ashobora kumenya icaha icarico atacemejwe namwe mu Imana bivuye ku byagezwe by'Imana. Kandi nkuko dufise amategeko yo ngaha ku isi, ngo hano hari itegeko ryo kutarengana ikiye, hano hari itegeko ry'uko umuntu atabwizwa kurenza umuvuduko, hari amategeko menshi atandukanye kandi yose arafite ikintu ashaka kutubarira. Kandi uca kubiri nayo ategereza kwitega yuko ahanwa, kuko icagezwe kiriho kugira ngo gishobore kubahirizwa kandi abantu bagikurikire. Kandi uko niko bimeze no mu vy'Imana. Hanyuma rero ivyanditswe vyera biravuga ngo iyi niyo ndunduro y'ivyagezwe n'abavugishwa n'Imana, ngo ngo ukunde ishora imana yawe umutima wawe wose kandi ukunde mugenza we nkuko wikunda kandi byo nitwabikora tuzoba dushikije buri cyagezwe na buri kintu cyashinzwe tutabanje kubigira itegeko cyanki cyagezwe kuri twebwe kuko muri cyo gihe rero nubuntu kandi nubushobozi bw'Imana buba buri ko bukorera mu bwingo bwacu atari ukuvuga ngo utegerezwa cyanke ngo nutegerezwe ariko kiba ari igikorwa cy'Imana mu buzima bwawe no mu buzima bwanje nimba dukunda Imana n'imitima yacu yose kandi tugakunda bagenzi bacu nkuko twikunda aho niho hahagaze ugushitswa kw'ibyagezwe byose n'ibyavugishwa n'Imana bavuze aho rero ibintu biba bisubiye koroha kuri twebwe Imana nitugirira ubuntu bwo gushobora kuyikurikira no kuyikunda kuruta byose kandi dukundane hagati yacu umwe wese akunde mugenzi we nkuko yikunda muri cyo gihe rero nta nkeka Imana izoshobora gushikira intumbero yayo kumwe natwe kandi izoshobora kwironkera abantu ku isi umugwi muto w'abantu bashobora kwizera abantu bazizera kandi bagakomeza gushika ku iherezo kandi uwihangana gushika ku iherezo ni wazoronka igitsibo Imana itugirira ubuntu bwo gushobora gusenga murazi neza ko atamuntu ashobora kubwira abantu ukuntu azohora basenga ariko hari ikintu twama tubasaba hano hantu dore dutandukanya isengesho likoregwa hano be n'isengesho likoregwa mu cyumba ariko mwe mu w'Imana atanguye gukora maze nabandi bagaca bafatwa nuwo muriro w'Imana muri ico gihe nta giheza ngo kidutangire ariko nimba dukorera Imana muri rusangi tubikore mu buryo bugufi kandi dutumbereye uko biba bigufi niko biba byiza muri ico gihe abenshi badoshobora gusenga kurundi ruhande turetse akagira ikintu kitubuza amahoro maze tukabuzwa gusenga n'isengesho ry'uri ruhande yacu muri ico gihe tubwirizwa kurondera maze kwakura muri tubwo ico kintu kitubuza gusenga neza birakwiye ko tuje hagati na hagati muri ibyo bintu nkuko tuzi ko hano tubwirizwa gusenga muri make kandi dufise icyo dutumbereye kubijanye n'iby'Imana heze gushira ku mitima yacu muri ico gihe biba bimeze neza ariko iyo umuntu asenze umwanya muremure naho iyo batazi neza ibyo ariko arakora maze tukaza tubiteba ko muri ico gihe ni twebwe tuba turiko turi tera ingorane muri twebwe kandi uja twonona ubufatanye buri hagati yacu n'Imana maze kumbure tugaca dutaha tudahezagiwe muri cyo gihe rero turabe neza abariko barasenga abasenga bose biyubare ku buryo atanumwe agora mugenzi we kandi ntihagire uwumva ko bamugoye kandi umwe wese ashobore kuronka ubufatanye bwiwe hamwe n'Imana ko rero hano dusenga n'ijwi rirerire abasenga n'ijwi rirerire basenge mu buryo bwumvikana kandi natwe twifatanye nabo kandi dushobore kuvuga amen ku byo bari kubarasenga ariko mu bisanzwe ntibikenewe ko tugwa turumve by'uwundi ari karasenga ariko tuduzijwe twese hamwe maze turondera inyonga z'Imana ikintu nyamukuru nuko Imana itwumva nuko Imana itwumva kandi ikatwishura izina ryayo rihabwe icubahiro amen tata twese uri mu ijuru imitima yacu iraciye bugufi cyane imbere yawe ndagushimiye kubwa ijambo ryawe kubwa wavugishwa nawe bose abo wakoresheje abo waciyemo ukavuga kandi ugakora mana yanje jambo ryariho ku mwitanguriro iri jambo nyene nijyo rizobaho ku iherezo kandi nijyo rizobaho gushika mu guhoraho mwami mwami nituzanye amajambo menshi ariko tuzanye imitima ikenguruka tuje imbere y'inyonga zawe kugira ngo tugushimire tubwire tuti urakoze kuko uhejeje kuvugana natwe muri kano kanya nk'igihe wavugana n'abigishwa bawe cya gihe watanguriye ku bya Mose ku bya wavugishwa n'Imana na Zaburi maze uravuga uti mbega ntivyari bikwiye yuko ivyanditswe byose bishitswa mwami ndagushimiye kubona uri kuravuga muri kino gihe cyo kimwe nyene nkuko wabikora kiriya gihe ndagushimiye kubona ufise abigishwa ubukuri bumva ijambo ryawe ry'ukuri maze imitima yabo ikagurugumba uri kuvugana nabo izina ryawe gera rihabwe icubahiro nuhezagire boss na cyane cyane mwe ndata tehai nabagize umujyango we bose nubahezagire mwami ubongere intege mu minsi y'imibabaro nukize abagwayi kandi ubahagurutse ubishurire ko uko arurejo ari kuri no munsi ari kuzokwama ibihe bidashira mwami wavuze ninde atokumva haleluya amashimwe abe ayawe ibihe byose bibe bidashira amen.